Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kuwa gatatu igenekerezo rya 18 Nyakanga umwaka w'2024 tuti namwe bagenzi mashimi kwikira radio Nzamba gatega kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri rya sango ry'amakuru mu Kirundi mushikirizwa na jewe Jean Baptiste Bireha nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Imyaka 63 irarumanya umugambwe w'adasigana ipona warurongowe n'umuganuro duveho wa gasore utsinze amatora yo mu mwaka 1961 intsinzi yatumye Uburundi bushika ku ntahe yo kwikukira. Karoli Nditije yahoze arongoye umugambwe w'adasigana ipona co kimwe n'uwahoze ari umunyepolitike muganga Alphonse Rugambarara arabazwa n'uko abategetsi bagiye barongora igihugu batigeze bubahiriza iragi ryawa gasore ahubwo bashize imbere inyungu zabo bwite. Barataka bakatakamba ko busubizwa amafaranga yabo arenga 500,000 yitwa ko yari ayo kwivuza. Abusabandi ni abakozi bahawe akazi mu mugambi w'igihugu jeje kugwanya ikiza cha sida penerese aho bavuga ko buri kwezi babakata 65,000 ariko bakabatigezwe bavuzwa na rimwe. Ababyeyi bo mu gisagara cha Bujumbura nabo bariyamiriza ingingo iherutse gufatwa na leta yo kuduza inshuro zibiri isukari ingurwa n'ishirahamwe Sosimo. Bavuga ko abana babo bagiye kubaho nabi no kuzogwara indwara zifatiye ku kubaho nabi aya n'ayandi n'umukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahani kazi hano makuru tuyahere muri politiki. Uno munsi imyaka 63 irarumanye neza na neza umugambwe wo badasigana ipona utsinze amatora yo mu 1961. Iyo ntsinzi niyo yashikanye Uburundi ku ntahe yo kwikukira yabonetse mu mwaka wa 1962. Ivyo navyo vyashobotse kubera urugamba rudasanzwe kumuganwa Ludoviko wa gasore nabo bari kumwe bakoze kugira ngo umurundi wese yishire yizane nkuko bivugwa na Alphonse Rugambarara yahoze ari umunyepolitiki kandi akurikiranira hafi akahise ku Burundi tumwumvirize.
Mu bihugu vya Afrika hose bari ko barwanira independence bitanguriye muri Algeria 1954 nabo ntibasigaye inyuma barondeye kwikukira nk'abandi banyafurika bariko barikukira. Ariko umukoloni ntiyabibona uko, umukoloni yabonye ko abo muri Aziya bikukiye ati byanje biraheze reka ngerageze yuko muri Afurika nogumba nkomeza ndabatwara. Acishamo amacakubiri i Burundi rero abakunda igihugu baragiye hamwe atakuraba ayo macakubiri abazungu bazanye baratsinda. Batsinze rero kubera iki? Kuko umugani wa Ludoviko yababwiye intumbero nyayo muriko mukorera Abarundi tisinsinzi y'umugambi ku wundi ni insinzi y'Abarundi ku bakoloni. Ubu rero twikukiye ntiturabe ingene tworaba iviterambere rikaje imbere Abarundi bakaja hamwe mwebwe mugume muri kumwe. Yarabwiye Harwa arabwira Bermos cyane maca kubitswe turayagwanya koko turabuza gutsinda uwundi naho yaratsinze. Abarundi baratsinze muri icyo gihe ariko umuzungu ntiyasinziriye kuko yaciye agandagura atumye Abarundi nyene agandagura umuganwa Ludoviko rwa gasore. Ibyo rero byaraciye nko kuri Abarundi na cyane cyane byagize ingaruka kuko yamaca kubiri yagwanije yaciye asimbatara mu Barundi ngushika n'ufu icyo nico twotegerezwa kuraba yuko twahemukirwa gasore
Alphonse Rugambarara arababazwa nuko abategetsi b'u Burundi bagiye barakurikirana batubahirije iragi ry'umuganda Ludoviko wa Gasore asaba abarundi bose bakunda igihugu cyabo kuvavanura n'umutima w'amacakubiri bakama baharanira ubumwe no gusubiza hamwe dusubire tumukurikire
amatora rero yaciye afata intumbero wa Gasore yagwanije intumbero y'amacakubiri ayo macakubiri nyene umuzungu yari yabivye imyaka yose yadutwaye ni kubera iki tutabona icyo kintu umengo baraduhumye amaso tutabona ya politike y'umunyekoloni divide et impera agumaganza kukuravye abo barundi bo nyene imfashanyo baza gusaba kugwanya umurundi mwene wabo n'uyo muzungu ayitanga kandi akayiha bose tuzucubwenge ryari koko nicyo cigwa mbona barundi n'abategetsi boba bakwiye kuraba nta matora ahari by'ukuri na matora yo gusubiza inyuma abarundi noneho aya matora kuva 2015 za matora byo rero dukwiye kubiraba neza abategetsi bo nyene bo bakunda igihugu niba bakunda igihugu babone yuko inzira bafashe atari inzira nyayo bahamagara abandi barundi bicare hamwe barabe ingene twogorora ibyo bintu bihagaze ahanini ku macakubiri bihagaze no kukundinda kuziza intwaro zose zitwa ngo zatwaye u Burundi haba intwaro zitirirwa abatutsi intwaro zitirirwa abahutu nta nimirikira korera abarundi harageze rero yuko abantu b'umutima bokumva kwiragirwa bya Rwagasore twaritaye tubibona turigaruke ko dusubire kuba barundi b'ukuri bagwanire hamwe iterambere bagwanire hamwe gushira imbere ubutungane bagwanire hamwe gushira imbere izina mu Burundi
tukikuri inkuru nyene insinzi y'umugambwe ipona mu mwaka w'1961 yashitswe ko kubera politike nziza y'umugana Ludoviko wa Gasore yarishingiye ku ntwaro ibereye ubutungane bwigenga iterambere kuri bose n'ibindi bivugwa na Karoli Nditije yahoze arongoye umugambwe w'abadasigana ipona yamara kubwiwe ngo abategetsi ba kino gihe b'umugambwe CNDD-FDD ntibigeze bagendera iryo ragi kuko bashira imbere amacakubiri ashigikiye ku bwoko no ku migambwe hamwe niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu mu buryo bwose Karoli Nditije ahamagarira abarundi kurema kaguma bafatanye mu nda mu kwirinda icyo cyose kibavangura bongera biyumvira kuri kazoza k'igihugu kurikira
iyo nsinzi rero yabonetse kubera ko iprona ya Rwagasore yashize imbere ubumwe bw'abarundi mu gihe hari imigambwe yashira imbere iby'amoko hari imigambwe ifatiye ku bahutu ifatiye ku batutsi hari imigambwe mbere n'iyabaganwa kandi Rwagasore yahamagariye abato abakuze abamadini bose kugira bagire uruhare rw'indamenwa nico gituma uwo mugambwe iprona waronse iyo nsinzi ubyerekeye imigabo n'imigambi ya iprona yashira imbere intwaro ibereye izira abasuma n'abambuzi nk'uko Gasore yakunda kubivuga indongozi yavuga ko ziriho kubera ugushaka kw'abarundi n'abashaka ku butegetsi adatowa kizigiwe n'abarundi nico gituma rero abategetsi basabwa gushira imbere ineza ya bose atamwana n'ikinono atabakumira ngo nuko atari mu muganga w'abadasigana iprona iprona ya Rwagasore yashira imbere butungane bwigenga kandi butungane kuri bose butungane butari mu kwaha ku butegetsi agasore kandi yashira imbere iterambere kuri bose yashira imbere kandi imigenderanire myiza n'ababanyi turavye ivyo umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kora uno munsi n'ibyo ivuga tumuna yuko CNDD-FDD yafashe iyindi nzira inzira te kubiri niyo nzira ya iprone ya Gwagasore kandi ni nzira idashika uno munsi bavangura barundi hariho abenegihugu hariho abanyagihugu hariho ibipinga byo gupingura hariho abakeba bakicwa bakanyuruzwa bakaburabuzwa mu byabo no mutwabo gukumira byarasasi ndava uno munsi utari muganga CNDD-FDD canke mu bwoko bwabo bw'abahutu ndakazi uronka abarongoye abandi batunganiriza bose usanga abantu barenganywa niyo bita ubutungane ugasanga utungane butamikwa ijambo wawundi ati gucira inkonda butamikwa ijambo n'abari ku butegetsi mu bisata no mu nzego zose usanga ibiturire byariganje gukumira ubukene buzura inzara ugomba birajana guteranya amoko no kuba mu rwanko biribonekeza kandi muri wa mugwi wari ujeje kumenya kuri no kurekuranira witwa Severe naho biruko navuga yuko abarundi batokwihebura cyo twohanura rero nuko ubutegetsi ko kwikubita gashi kavavanura nubwo bube gito
inzamba
tutandukira igisata kijanye intwaro ibereye imyidogo ni yose ku bakozi bahawe akazi mu mugambi w'igihugu ujejwe kugwanya kiza cha sida penerese kugira ngo bakurikirane abagwayi bagendana mu gera wa sida bavuga ko bakaswe amafaranga arenga ibihumbi amajana atanu kuva mu kwezi kwa mbere aho bateye igikumu ku masezerano y'akazi amafaranga yitwa ko arayo kubavuza bavuga ko batigeze bavugwa na rimwe bagasaba nyabona ko bosubizwa ayo mafaranga yabo ni inkuru ya mgenzi wacu Eddie Claude Inahazwe.
Abakozi bahoze bakora mu ishyirahamwe kwa huje bavuga ko batanguye akazi mu kwezi kwa mbere mu ishyirahamwe Penelès umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya ikiza sida ari nawo wari watsindiye isoko cyo gufasha abagendana umugera wa sida. Abakozi bavuga ko mu masezerano y'akazi bari bumvikanye ko bazobavuza aho buri wese mukozi azokatwa amafaranga arenga gato ibihumbi 65 ariko icyagiye kubatangaza akaba ari uko batigeze bavuzwa nkuko byari mu masezerano y'akazi haraheze amezi 9 bakatwa ayo mafaranga basaba umushikiranganje w'amagara y'abantu kubakurikiranira hafi icyo kibazo cyabo.
Misarire yacu buri kwezi hakatwa ko amahera angana ibihumbi 65 n'amajana yenda ko makeya 130 burya kuva mu kwezi kwa mbere dukatwa ayo mahera gushika uno munsi mu kwezi kw'icenda ayo mahera nta muntu n'umwe arayabona kuva mu kwezi kwa mbere gushika muri uku kw'icenda nta mumekete de sante n'umwe ariko aravuzwa. Ntibyumvikane ingene umuntu yomara amezi 9 akatwa amahera atavuzwa. Ikibabaje gusumba tumaze kubura abantu batatu muri aya mezi abiri bapfa kubera kubura ukuvuza. Twebwane byatere de sante turatakanze turakomeye amashi turatakambiye minisitiri turatakambiye umukuru w'igihugu umuntu wese afite umutima w'urukundo aje mu kibanza cyacu. Yumva ingene wamara amezi 9 ufise umuryango uhembwa amahera nk'ayo duhembwa ukacuba utavuzwa. Sasa kamara naza mukuru turatakambiye Sebarundi turatakambiye minisitiri wa sante icyo kibazo bagihagurukiye n'ukuri.
Kuri ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba gatenga kawe twagerageje kurondera kuri telefone muganga Emenda Yizeye arongoye umugambi w'igihugu Penelès kugira atange umuco kuri iyo ngorane yabo bakozi ariko ntitwashoboye kumuronka.
Ababyeyi b'abana baba mu gisagara cha Bujumbura bariyamiriza ingingo yafashwe na leta yo kuduza inshuro zirenga zibiri igiciro cy'isukari ikorerwa mu Burundi nihinguriro Sosimo. Ababyeyi bavuga ko bitagiye kuburuhira kuronka icyo bayigura bagatinya ko abana babo bashobora kugwara indwara ziturutse ku gufungura nabi mu gihe bahora bayikora ko mu kugaburira abana babo umusururu. Basaba leta gusubiramo iyo ngingo y'inkuru tibaze umugenzi wacu Audace Nimbona.
Abanyagihugu bavuga ko batumye nyene isukari ikorerwa mu gihugu cy'u Burundi ishobora kutuzwa inshuro zirenga zibiri. Ivyo biruko mu gihe leta yari yavuze ko abadandaza boirangurira hanze kugira ngo isahirize iyindi nkeya ikorerwa mu gihugu. Umvirize
inkuru twayakiranye mu bagaru mwishi cyane amuje mbi kandi ndi ino nitsi bishika kandi tufise ingurube yikora sosho na hana tufata sumira mujawari kuri yavura mtu na kaka kavari. Mshirika kama mugeze tadi ya mengine kiko ili kuri yavu zitunga ushoi kwa wilangu wa hand kuri sahihi liwe susumu wenu vitego na kahinda vitego wa chane wenu ya mwurundi na kahumira buni
ingaru kwa ziyo duzwa mboni nyishi harimo ugufungula navi kwa wana wakili watu
ingaru kwa hiru ni nyishi wana wana wafisa wana wakili watu wana wale watu ndu na kai na kasuru bagie kuwa wande bagie kukua la kwa hashu ahanizo baza tizahiru kwa kuduzwa yuko mwuru zitota zituzwa katanga kumbuka ni kwa kuhu wakia wazituzi na wanyene kuhu mbile wazikola isha halimi sukari atuti na kina mbile wakuli wini wakuli shichi sukari na wakuli mikate mifumbula ni windi ni windi hitu zwarero kushikuli tuuzi chori kamichi mituzi ni chori suunzi kuhu biasi kukengi kabisi kwa huza ya tuchira na ya tumira kutu sawale tarero kuhu yukiri misho wakati osi ikana kula ishira hami sosumo ikairo mafiango umuagira ikuli sukari kui
ijo duzwa jigichiro chisukari likabari wa imugihe ibifungu wa hafi jose vjadu zivichiro biturute hanini kuivura jigitoro na mafranga mba makuungu inandaro ya jose bikaba ari bihano amakungu yafatiye igihugu cy'u Burundi biturutse ku kiringo cya gatatu cihagiwe n'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015
imbere yo gusozera no makuru dutandukira igisata cyo butungane haraheze ukwezi umukuru wa sentare ntanyuzwa cyatanze itegeko ku batwara amasentare atandukanye mu gihugu gusubiramwo imanza zose zogabana amatungo y'umuryango anganisha abahungu n'abakobwa bavukana. Iyo ngingo ngo ije gusubiza inyuma uburenganzira bw'umukenyezi ibyo binegurwa n'umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu itangazo waraye usohoye. Marie Louise Baricako awurongoye akavuga ko bitangaje kubona umukuru wa sentare ntanyuzwa aho nyanga ubwigenge bw'abacamanza mu kazi kabo eka mbere n'amategeko atandukanye nk'ibwirizwa shingiro tumutege yombi.
Umuhari w'inamahoro rero urababajwe nuko warajejwe kubahiriza ubwigenge bw'abacamanza ari wafashe ya mbere mu kubuhonyanga umucamanza mu murimo wiwe yategezwa kwisunga amategeko na kami kamuntu kiwe. Mu muhari n'amahoro twaratangajwe rwose nuko umukuru wa sentare ntayinuzwa asaba abakuru b'amasentare y'i Burundi guca imanza z'amatongo bisunze imigenzo y'ikirundi mbe iyo migenzo avuga niyihe niyo mu buraruko mu burengero mu bumanuko mu buseruko canke hehe mbe ko tuzi ko imigenzo igenda ihinduka uko iminsi igenda umugenzo avuga n'uwaryari. Tuboneyeho akanya ko kwibutsa umukuru wa sentare ntayinyuzwa ko umugenzo ari ikintu gihinduka kandi wamujana n'ibihe ugenda urahinduka uko abantu bategera uburenganzira bwabo ukongera ugahindurwa n'ibwirizwa shingiro be n'ayandi mategeko agenda arategwa ko ibikumu n'abategetsi banyuranye. Byateye agahinda rero kubona ko ari umukuru wa sentare ntahinyuzwa atanga intumbero yo gusubiza inyuma agateka k'abakenyezi mu kubabohera mu mugenzo utagihwanye n'ibihe turimo. Iyo ntumbero atanze arazi neza kwinyuranye n'ibwirizwa shingiro by'u Burundi be n'ayandi masezerano mpuzamakungu igihugu cy'u Burundi cateye ko igikumu. Ikindi twovuga nuko mu gutanga iyo ntumbero umukuru wa sentare ntahinyuzwa yashaye kwibanga ryiwe rya mbere byo gucungera ku bikorwa byose by'amasentare byoba byubahirije ibwirizwa shingiro be n'amasezerano mpuzamakungu y'igihugu cyacu cateye ku gikumu. Umuhari w'inamahoro rero umuhanura ahubwo ko yoshikira inzego zibijejwe arizo umukuru w'igihugu na leta yiwe be n'inama nshingamateka akabereka afatiye ku manza zihari n'ingene zagiye ziracika ko hageze nyabo na kwigisata cyo gutorana kiringanizwa n'amategeko yanditse.
Marie Louise Baricako abandanya ahanura umukuru wa sentare ntanyuzwa kwisubirako agahindura iryo tegeko yahaye abacamanza agahamagarira leta n'inama nshingamateka kwicarira amategeko yotuma abahungu n'abigeme bagira uburenganzira bumwe dusubire tumukurikire
kubera ibyo byose umpaye n'amahoro usabye ibikurikira dusabye leta be n'inama nshingamateka ko boje inama bakaringaniza amategeko yanditse agenga gutorana n'inganizwa ry'amatungo yabubatse dusabye umukuru wa sentare ntahinyuzwa guhindura itangazo yatanze kuko rishobora gutera akajagari rigateranya n'abantu nkako mbega ingingo z'amasentare zimaze gushikirizwa zizoca zibakamizwa n'inda y'ingoma umuhari n'amahoro umusabye ko yoreka abacamanza bagacimanza bisunze amabwirizwa hari be na kami ka muntu kabo turasabye kandi abacamanza kwama baharanira na ntaryo ubwigenge bwabo iyo bari kubararangura umwuga wabo turateye akamo amashirahamwe yose ahandira agateka kazi na muntu na cane cane ayahandira agateka k'abakenyezi ko boguma bagavye kugira ngo uburusho n'agateka kagaruwe biciye mu ngingo z'amasentare ntibiduce mu myanya y'intoke
Nyirunga haduce dusozera ano makuru nkabashimiye mwe bimwese mwaduteze yompi ano makuru mukamashikijwe na jewe Jean Baptiste Bireha mugire aho muba mwubahwe mu byanyu mu banyu na gahwane.